Hili ni Radio Zwi ya Amerika. Izwi ya Amerika ligiye kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabaramukije nshuti mwese muduteze amatwi uno munsi kuwa kabiri itariki 12 z'ukwezi kw'icumi na kabiri umwaka w'2017. Kuri mikro muri kumwe na Fideni Yongabo.
Ibitaro byanjye 187 na 75 kubera ko nabazwe kugeza ubundi cyaye gucyo ndanubwo banyomoraga ukwezi n'igice bigiye gushira
ameza birigiye gushira barambyo nzatangura 190 ndavuga ndese nagakura he nanje bwande kubona bavuga ko ndari nafata kuri 190.
Abo ni bamwe mu bafungiwe mu bitaro mu Rwanda kubera batashoboye kuriha inyuma yuko bivuje. Inkuru n'andi makuru ku itegeko rigiye kugenga intererano y'amatora yo mu mwaka w'2020 mu Burundi, ku kibazo c'impunzi cateye impari zitari nke mu biganiro vyahuje Abarundi yarusha kubana batamashure bakaja gukoreshwa imirimo ivuna mu bice bitandukanye vy'u Rwanda. Turayagaruka ko mu kanya gatoyi. Reka yamara dutangurire ku makuru avuga hirya no hino ku isi tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Aloyce Bigirimana. Waramutse Aloyce, umwanya n'uwawe udushikiriza amakuru waduteguriye.
Rakoze Fidele. Ibiziga by'abasirikare 14 ba ONU bamuka muri Tanzania biciwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku munsi wa kane mu gitero cegekwa ku barwanyi ba ADF babaganda kuri uyu wa mbere niho byatahukanywa mu gihugu cyabo, aho bakiriwe nk'intwari mu rugamba n'umushikiranganji wo kwivuna abansi wa Tanzania. Hambavu y'ivyo, ONU yatangaje ko icegera cy'umunyamabanga mukuru ajejwe ibikorwa byo kubungabunga mu mahoro n'umutekano Jean-Pierre Lacroix ku munsi wa kane azogendera igisagara cya Goma, ku munsi wa gatanu naho aje i Dar es Salaam ku murwa mukuru wa Tanzania. Lacroix hazokwifatanya n'abandi igoma mu muhango wo kwibuka abo basirikare yongere agendere bagenzi babo bakomeretse muri ico gitero bakiri mu bitaro. Nayo i Dar es Salaam azoba ajanye ubutumwa ku banyetanzania na leta yabo bwo kubashimira ku bikorwa bariko barafasha byo kubungabunga umutekano muri Congo. Ku munsi wa gatanu ONU yavuze ko abasirikare 15 aribo bishwe muri ico gitero, abandi 53 barakomereka. Amakuru yemejwe n'ibinyamakuru muri Tanzania nayo akavuga ko hari abasirikare babiri banyurujwe gushika ubu bataramenyekana irengero ryabo. Igisasu caturitse ku murwa mukuru wa Somalia cishe mu menshi makuru yakorera imwe mu mateleviziyo yo muri ico gihugu ku mugoroba w'ejo ku wa mbere. Ibyo bikaba bishikirizwa n'abavyiboneye hamwe n'abajejwe umutekano. Abajeje umutekano babwije urya Amerika ko Mohamed Ibrahim Gabowe yishwe n'igisasu catezwe mu modoka yiwe. Gabowe abaye umumesha makuru wa gatanu yishwe muri Somalia kugeza uyu mwaka w'2017 ahugeze ubu. Somalia ni kimwe mu bihugu byo ku isi abamesha makuru babangamiwe. Ishirahamwe gishinze gukingira abamesha makuru CPG rifise icicaro hano muri Leta Zunze za Amerika rivuga ko abamesha makuru bashika kuri 28 bamaze kwicwa muri ico gihugu kuva mu mwaka w'2005. Hano muri Amerika naho abasenateri bane ba Sena ya Leta Zunze za Amerika basabye Perezida Donald Trump gutanga imihoho inyuma yaho kuri uyu wa mbere yagirijwe ko yagize inyifato ku bakenyezi yo kugomba kuba shurashuza muri kahise. Umwe muri aba senateri Kristen Gillibrand mu demokrati yamuka muri Leta ya New York yavuze ko mu gihe Trump yokwica amatwi Kongre ya Amerika yocikorana byihuta igatanguza amatohoza kuri ibyo byagirije. Aba kenyezi batatu bari barigeze kwagiriza Trump mu mwaka uheze kuri uyu wa mbere barongeye kugaragaza ukuntu yabagobera mu kurondera kuba sambanya. Bavuga ko hageze ko Sena ya Amerika ihagurukira ico kibazo cya Perezida wa Amerika. Ibiro by'umukuru w'igihugu White House kuri wa mbere byatangaje ko ibyo byagirije kuri Trump ari binyoma ataho bifatiye. Mwamenya ko abagabo barenga 10 bamaze gutanga imihoho muri nama nshingamateka ya Amerika mu minsi heze, inyuma yaho abakenyezi batandukanye bavugiye ko babigenjeje ko nabi muri kahise kuri ico kibazo nyine cyo gushaka kuba sambanye. Tukivuga kuri Amerika kandi Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump yasavye kuri uyu wa mbere inyuma y'amasaha make habaye igitero cy'iterabwoba cyakomerekeje abantu batatu i New York. Kw'amategeko yerekeye impunzi n'abimukira genga Amerika akwiye gusubirwamo mu kuvuga ko yemerera abantu babi kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibiro by'umukuru w'igihugu byatangaje ko umugabo azwi ku izina rya Akayed Ulahe w'imyaka 27 yamuka muri Bangladesh yinjiye muri Amerika mu mwaka w'2011 kuri visa yaronse ku bwabo mu muryango wiwe bari ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida Trump ati kubona haba ibitero bibiri i New York mu mezi abiri byerekana ko hageze ko Kongere ya Amerika itora isubirwamo ry'amategeko kugira abanyamerika bashobore gukingirwa. Igisirikare cya Isirayeli ejo ku munsi wa mbere cyaragabye ibitero bikomeye bya muzinga bikomeye mu kubirindiro by'abarwanyi b'umuhari w'abayisilamu wa Hamas mu ntara ya Gaza. Ni nyuma y'ibisasu bya rokete byatewe biva mu gice cy'abanyepalestina. Nta muntu yasize ubuzima yari bwatangazwe gushika ku mugoroba w'ejo ku wa mbere. Ibyo bitero bya rokete biriko biba inyuma y'aho Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika atangarije ko Yerusalemu ari umurwa mukuru wa Isirayeli. Kuva ico gihe abanyapalestina baba mu gisagara ca Yerusalemu no mu ntara ya Gaza baragaragaje ishavu mu guhangana n'abasirikare hamwe n'abapolisi ba Israeli. Muri rusangi rero abanyapalestina bamaze bane baramaze kwasiga ubuzima n'abandi baharugwa mu majana bakomeretse muri zo ntureka. Mu kurangiza tubibutse ko abasirikare batandatu b'igihugu ca Nigeria bishwe mu mitego ibiri itandukanye bakekwa ko bagizwe ko na Boko Haram ejo ku munsi wa mbere.
Urakoze Aloyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umwanya w'amakuru yo mu karere duhere mu Burundi aho intererano y'amatora yo mu mwaka w'2020 igiye kugengwa n'itegeko. Iryo tegeko ritegekanya intererano izotozwa ku migwi itandukanye y'abanyagihugu. Umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Fidelite Ishatse niyo nkuru adushikiriza.
Abarundi bagiye gutanga intererano y'amatora yo mu 2020 hisunzwe itegeko nshinganji yashyizwe ku mugaragaro kuri wa 11 kwezi cumi na kabiri. Iryo tegeko rishyizweho igikumu n'abashiranganji babiri uw'intwari hagati mu gihugu hamwe n'uw'umushiranganji w'ikigega ca Leta. Muri iryo tegeko harimo intererano abarundi bazotanga hisunzwe abafise n'abadafise ubuzi. Ku banyagihugu b'abirimizi n'aborozi, iryo tegeko rivuga ko hazotozwa amafaranga 200,000 ku nzu ku mwaka, naho ugaruka rushikana imyaka 18 imyaka isabwa kugira ngo umuntu atore, naho yoba akiri umunyeshuri yiga mu mashuri yisumbuye canke muri kaminuza abo bazotanga 1,000,000 ku mwaka. Ku bakozi ba Leta intererano yabo izotangwa ku kwezi hisunzwe umushahara bakorera. Umushirangaji w'intwari hagati mu gihugu Pascal Barandagiye mu kiganiro n'abamenyeshamakuru yabiciye ku mayange.
Ku bakozi batarenze 50,000 zotanga amajana 5 ku kwezi. Abarenze 50,000 gushikana ku ijana azotanga 1,000,000 ku kwezi. Guhera kurenza 100,000 guhera ku 101 gushika ku 200,000 bazotanga 200,000. Guhera ku 201 kuvuga urenza 200,000 gushika ku 205 wazotanga amafaranga 500,000 ku kwezi. Guhera ku mafaranga 500,000 n'ifaranga rimwe gushika ku miliyoni bazotanga 300,000 ku kwezi. Renza nabo umuliyoni iteko nshikiranganje itekanya yuko abo batanga umushahara wose ku kiringo cy'umwaka.
Iyo ntererano umushikiranganje w'intwari hagati mu gihugu avuga ko izotozwa kugushaka atagahato. Ku bw'iyo mushikiranganje bazogerageza gutahuza abanyagihugu ineza y'intererano ku gihugu babicishije mu nyigisho. Yamanaho biri uko iryo tegeko ritegekanya ko abakozi ba Leta intererano yabo izokatwa ku mushahara. Tubeje umushikiranganje ko umukozi wa Leta atazonyugwa n'izo nyigisho ku mushahara we utazokogwa ko yishuye ati
nukuri twebwe kugera kuri uwo mwanya n'isaha sinibaza ko ari umuntu n'umwe adashaka guterera aya matora kuko abarundi ubwabo nibo babyisabiye. Uwo muntu hamwe byoshika avuga yewe sinshaka guterera iyo byandika ikibazo cyo kikigwa iyo twandikira hanyuma ikibazo cyo tukaciga kuko dushaka kwaterera ababigomba gusa. Jewe rero icyo nzi nuko abarundi bose nukuri yemwe nta numwe ndigera numva avuga kubiri nabandi kuri umugambi guterera amatora
iruhande abanyagihugu basanzwe n'abakozi ba leta iyo tegeko iravuga kandi n'indi migwi ishobora guterera amatora iyo nayo nkuko Pascal Bandagiye yabivuze muri iyo migwi harimwo amashyirahamwe atandukanye arundi babahanze ndetse n'abo madini atandukanye kubijanye n'iyo migwi yadondaguwe nta gitinyezi na cinterano bazotanga Pascal Bandagiye umushinjanje ntara gatimu gihugu yavuze ko bazotanga uko barongowe mu gihe uzotanga wese interano y'amatora azoronswa agapapuro kemeza ko yayitanze ariko RCPC azoheza akagumana Pascal Barandagiye amenyesha ko abo mu gihugu n'amashyirahamwe atandukanye amashengero hamwe n'abandi abazoterera amatora bazoshe bajana URCPC mu shiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu mbere hakaba hariho n'igitabo bazokwandikwamo kiriko kirategurwa Nige tege kurivuga yuko abantu bazoterera amatora kugushaka umushiranga junior hagati mu gihugu yabajijwe kutwe turesepise tutatoreza ngo dusabye iyo umuntu agiye kurondera impapuro mu ntwaro canke ngo tutoresepise utazoba dufise azotora 2020 ivyo umushirangaji nacyo nyine yavyishuye
izirecepise n'ukugira ubwa mbere na mbere controle ishoboke kandi umwe ne gihugira guha amafaranga ataca sigaranye ucumengura mwivye so kugira ngo baze babukorere ko mu gutanga impapuro zisabwa mu makomine byo babitanguye kuba ibyigitsure kandi atariyo mugambi leta ifise leta nta muntu ishaka gutera igitsure muri uwo mugambi mbe gutaterere ntazotora ni bazotora rero azotora koko ntanaho bihuriye
itegeko rigenga amatora rizoja mu ngiro mu kwezi kwa mbere mwaka 2018 naye iryo tegeko rigiyeho Igitege cy'amafaranga akeneye umatora yo mu 2020 ikirasohoka kugira ngo hamenyekane ategekanywa kuzova mu banyagihugu kwangana icyo umushiranganje w'intwaro hagati mu gihugu Pascal Bandagiye yabwiye abamenyesha makuru nuko igihe cyose amafaranga akeneye umatora azokwira badusha bahagarika izo ntererano naye itegeko rigenga intererano y'amatora rigiyeho mu kwezi kwa 12 intererano y'amatora yatanguye gutangwa mu kwezi kw'8 aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yafashe iya mbere mu gutera amatora atanze miliyoni 5 abandi barundi barakurikiye kuva ico gihe na cyane cyane abari mu nzego z'igihugu n'abegere mugambwe ku butegetsi CNDD-FDD i Bujumbura Fidelite ishatse ijo rya Amerika
mu munota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radijwe rya Amerika buri munsi kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Kwindi inkuru yerekeye Burundi mu biganiro bihuza abarundi byari bimaze iminsi bibere yarusha mu gihugu cha Tanzania ikibazo c'impunzi cateye impari zitaringe. Amarabanye politike bose bahurije ku kintu cuko hakwiye kujaho umugambi usobanutse gutahukana impunzi no kuzisubiza mu byazo ariko bamwe muri abo bahunze bo bivugira ko bataratekanirwa kugira batahuke inkuru ya mugenzi wacu ari Arusha Pierre Claven iyo nkuru
Ikibazo cy'impunzi z'abarundi bahunza kuva mu mwaka w'2015 caratwaye umwanya munini mu biganiro byari bimaze iminsi bihuza abarundi byarangiye kundwa iheze umugambwe sa Banyafrodebu ubona ko amatora y'umwaka w'2020 yarakwiye gutegurwa impunzi zose zamaze gutahukanwa ariko nsenge ndakomana nicagira cyutwara uwo mugambwe
muri imwe nariko ndakubwira by'umwuka mwiza impunzi abapfunzwe abanyegeye hari n'abanyegeye mutazi kandi bo benshi haja mu gihugu no mu mugambi uri kutegetsa aho abanyegeye bipfuza ko ibintu byo hinduka mu gukaraho babivugira ni benshi ngira ngo uwo baharura turarenga imiliyoni 2-3 bipfuza ko ibintu byo hinduka mu gihugu cy'Uburundi mugo tukabara aho tuvugira rero urumva yuko ikibazo cy'impunzi kitegerezwa gutorega utimo byambe ko ndiwovuga ngo uri kuhindura ibyo uhindura uri kugomba kugira amatora abantu 500 bari hanze abantu imiliyoni 4-5 banyegeye abantu 10,000 bari mu gasho aye batarewa amatora bwo koko
no mugambwe ipro na uturukamo icagira chambere co mukuru w'igihugu niko bibona Abel Gashatsi aramutswa uwo mugambwe yasavye umuhuza ko yofasha kugira ngo ico kibazo c'impunzi kive mu nzira
turavuga yuko aya matora yoba abantu bose bari mu gihugu nico gituma turavye niki naho umutekano ugeze mu gihugu turabona ko intambwe ishimishije tugasaba ibiro by'umuhuza tugasaba leta y'u Burundi ndetse hasere n'amakungu ko bofasha kugira ngo impunzi zitahuke
izo mpunzi zivugwa ishami impunzi amakungu HCR ridejejwe rivuga ko barenga ibihumbi 410 ubu ico gitegere nticemewe n'intumwa ya leta mu biganiro Terence Ntayiraja uwo mwunganizi mu bushikiranganje bw'intora ya gati mu gihugu ari nabwo bwitaho ku munsi ico kibazo c'impunzi avuga ko ico gitegere cabwirizwa kuba caragabanutse kuko bamaze guhunguka barenga ibihumbi 200 yizeza impunzi ku mutekano w'abatahutse ucungerwa bikwiye
nabomba rero kumuza bene wacu ubu tuvugana hamaze gutabarenga 200 baguma baza kuva tugize ya nama ariko nabaga gutera kamu nabandi bose bari mu Rwanda mu Buganda Tanzania n'ahandi nabo nyene ko turi ntambwe kugira ngo bashishikare gutaka kuko haramara no mutekano baze turime tubahiye gucacha no kwitura bahumurije ariko tugasaba kandi nibihugu bimwe byo mu karere ko byoborohereza mu Rwanda ntibaborohereza batuvugisha ukuri kuko ushase gutataje mu kinyegero biheza bikamugora utuvugana muri uwo mwaka gushika mu kwezi kwindi twatumaze kwakira bashika 300 bavuye mu mahama mugabo baza batorose kugira ubimenye aca kwereka kije gukorashere iba yaramuhaye urumva ko ari kibaza nibareke kuko amateka mutaba ngo aratomoye iyo umuntu yahunze hanyuma agashaka gutaha no burenganzira bwiwe niho
umutekano wabo muri tegeko
hamaze kuza barenga 200 nta numwe yidoga murakoze
naho biri uko bamwe muri abo bahamagarirwa gutahuka twaganiriye bari mu makambi y'impunzi muri Tanzania bavuga ko bataratekanirwa kugira ngo batahuke
urunguka niko gushaka kumuntu yeki na harene dusaba no kugabena n'abantu tukumva kidigo kiratekanye hanyuma bakatwemerera yuko umushike mu gihugu nti yari mwo kazo bishikiramwo ariho nk'abantu turi kumenya rugusu baturetse kuri ministeri y'u Burundi ubwo cyo ni cyane bakora nyene bashobora kugira gushikiramwo
nza hano nacyo abandi bari politike bahunze bagasaba amajambo bo bakatuka mu izati mu tayaka ku mihafa ya leta nyene twahunga ibishoboka
urebye kujya kubona abantu baguma banyururwa hirya no hino uko kuntu wewe bakwiyumvire baba bakwishe wewe bakwiyumvire atanikerambire na rimwe ushobora kubakora ahantu urumva ntatanditswe nibyo uno muhiti gahagaze kuko ni wowe wunguka atanakimwe uzokora
leta y'u Burundi iherutse kurungika intumwa mu makambi nka yose y'impunzi kubahamagarira gutahuka kubaka igihugu cabibarutse ibiharuro by'ishamwe mpuzamakungu HCR gitaye impunzi byerekana ko giteze ko gushika mu mpera z'uno mwaka hazoba hamaze gutahuka abarenga gato 12,000 n'umugambi uzobandanya no kumwakuza hagahunguka abarenga 60,000 Pierre Clavier Niyonkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatano. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afrika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika.
Mwandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Tuve mu Burundi dukubitire mu Rwanda aho mu bice bitandukanye by'ico gihugu habandanya kugaragara abana batamashure bakaja gukoreshwa imirimo ivuna ni mu gihe ubutegetsi buvuga ko icyo kibazo kikomeye ariko bategerezwa kugihagurukira. Eric bagira ubusa yagiye mu bice bitandukanye kuraba uko icyo kibazo gihagaze.
Kubera ko twamenyeye gusoroma icyayi nziza mbanzi icyayi nziza iryoshye tugomba gusoroma natwe badusaba natwe tugomba kujya.
Ubwo icyayi nziza nimeze ite?
Icyayi nziza ni 2.5 do. Dore icyayi
nziza. Uno umwana uri mu mirimo ivunanye yo gusoroma ibyayi igicumbi mu majyaruguru y'u Rwanda ni mu gihe ubutegetsi buvuga ko ikibazo cy'abakora imirimo ivunanye bibaviramo guta amashuri gihangayikishije. mu ntangiriro z'uko kwezi kwa 12 ubwo yari imbere y'inteko ishinga amategeko imitwe yombi asobanura politiki y'uburezi mu myaka 7 iri imbere intumwa za rubanda zabajije Bwana Edouard Ngirente ministre w'intebe igihugu Rwanda ruza barubarura 0% by'abana batishuri
iyo dusuye abaturage mu gihugu hose usanga ikibazo gikomeye kiri mu mashuri dusangamo cyane ari abanyeshuri batishuri ni ukuvuga ngo abo ngabo bataye ishuri bigira ingaruka ku buzima bwabo nandetse bikagira n'ingaruka ku muryango nyarwanda no ku gihugu cyacu ndagira ngo mbaze nyakubahwa ministre w'intebe ni ryari umubare w'abanyeshuri batishuri uzahagarara abana b'u Rwanda bose bakiga bakarangiza amashuri tugakurikirana icyo kibazo kikarangira kuko ni ikibazo gihangayikishije buri munyarwanda ntabwo tugishaka umunyarwanda uri mu bujiji turabikurikirana gute hari zihe ngamba
ariko ni hajyeho ingamba nta mwana w'umunyarwanda udakwiye kwicara mu ishuri kandi ishuri rihari inzitizaho ziri zose zikurweho
ministre w'intebe bavuga ko bikigoye kwemeza igihe ntarengwa iki kibazo gihangayikishije cyazaba gikemutse
ntabwo umwaka navuga ariko icyo navuga nuko turacyakeneye kwigisha ababyeyi mu Rwanda hose ni imbaraga dukeneye gukomeza gushyiramo ariko tunabasaba namwe babonurabure nyine kandi turabizi ko munabikora mudufashe dukomezanye hamwe nk'abanyarwanda iki ntabwo nabangwa n'ikigo kizakorwa na guverinoma gusa niho kizakorwa umunyarwanda wese yaba ari muri guverinoma yaba ari muri parliament yaba ari n'umuturage uturanye na mugenzi we akabona mugenzi w'abaturanyi ugasozi yakuye umwana mu ishuri yakabaye ajya kumwisha ati nyaboneka musubize mu ishuri ikibazo cya drop out turakizi kirakomeye
ibibazo by'abana batamashuri bikunze kwigaragaza cyane cyane mu bice by'ibyaro mu Rwanda iyo uganiriye n'abari mu mirimo ivunanye bataye amashuri ndetse n'ababyeyi babo ku mpamvu zibitera bahuriza ku bukene mu miryango nk'aba basoroma ibyayi
ngewe najyaga ku ishuri rero nava ku ishuri nkabona nacyo ndarya Je bitamo kuza kwikorera mu cyayi.
Nabonye natagomeza kwiga nubundi amafaranga naho gari kuvana n'ubushobozi dufite. Mitamo kuza kwishakira amafaranga.
Ubu yabonye se basubirayo.
Agako yawe ndikubona rwose natazurayo numva nibi nacyo binwaye.
Ijwi rya Amerika igera mu murenge wa Kansi ku Gisagara mu majyepfo y'u Rwanda naho yahabonye abana batari bake barinda imiceri ngo inyoni zitayona. Kuri ubu bamwe bararinda imiceri kuko bari mu biruhuko ariko hano n'ababikora mu gihe cy'amasomo. Uyu mwana ari mu kigero cy'imyaka 12 y'amavuko.
Nahereye ku itariki 10/12 amaze kwa 11 iyi ngiyi ndayirinda ingiye ni amafaranga
nangahe babaha
2500 ku kwezi
iyo baguha ayo mafaranga warindiye umuceri 2500 ku kwezi uyamaze iki
tayahahisha
kuki uza kurinda umuceri rero uri umwana
uko nyine babanyorohereje
bande bakohereza
ababyeyi
Kuri aba bana barinda imiceri abakuze bemeza ko kugeza ubu babarindisha iyo miceri babaha amafaranga y'intica ntikize umva ko ibiciro bihagaze
umuceri ntabwo bawurinda ngo bapatane ukwezi ni ugupatana paka wese iyo usambuye nyine utangiye kugaragaza gutyo n'utu tuntu ni ukuvuga ngo utangiye kuzana amata nibwo baza kuwurinda ukawurinda amezi atatu kuko nibwo uba weze batangiye gusarura bakaguha 5,000
Ni make ni menshi.
Ayo ni make. Kwezi ni nk'igihumbi wenda na magana ngahe gutyo.
Werera amezi angahe?
Werera amezi atatu.
Aha mu murenge wa Kansi ku Gisagara mu majyepfo y'u Rwanda mu mwaka wa 2016 babaruraga abana 80 bari barataye ishuri. Gusa mu mwaka wakurikiye abari bavuyemo hagarutsemo 60 kubera ubukangurambaga ubutegetsi bwakoresheje. Twabajije Bwana Jerome Tumusifu umunyamabanga nshingwabikorwa mu murenge wa Kansi icyo babona nka nyirabayazana wo kuba abana batamashuri.
Yemwe n'abana nabo batakira ubuzima bwo mu rugi wawe wabayeho abo ni bamwe abandi nabagiye bajya gushaka akazi gatandukanye abatangiye gukura niyo mpamvu bumva ko batangiye gukura bagata ishuri bakigira gushaka akazi
imibare itangwa n'ubutegetsi kugeza ubiragaragaza ko abana batishuri bari ku mpuza ndengo ya 2% mu gihugu hose kandi intego y'ubutegetsi ni ukurandura iki kibazo burundu gusa birasa nkaho bitari byavuba aha kandi birasaba ingamba zihamye Ibihabanye nibyo bishobora kuzakoma mu nkokora intumbero y'ubutegetsi yo kubaka ubukungu bw'igihugu bushingiye ku bumenyi akabagira ubusa ijwi rya Amerika I Kigali
mu Rwanda kandi bimwe mu bitaro biridogera ubuhombe bukomeye butegwa n'abanyagihugu bivuza bakananirwa kwishura birashika ko bapfungwa ikiringo kirenga ukwezi ubushikiranganje bwitaho kubaho neza ko abanyagihugu bumenyesha ko ariko hirwa ivyereke gushiraho ikigo kizoshobora kwishurira abo byananiye ko bariha Ninkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Claude Ganza Munyamagana.
Hirya no hino mu gihugu hari ibitaro bita cy'igihombo gikomeye biterwa no kuba hari abarwayi babigana barembye bikabavura nyamara ntibashobore kwishyura ikiguzi cy'ubuvuzi bahawe. Abenshi muri bo nta bwisungane mu kwivuza na bumwe baba bafite, bityo bakaba bagomba kwishyura ijana ku ijana by'ikiguzi cy'ubuvuzi, ariko bakagaragaza ko nta bushobozi na buke bafite bwo kwishyurira. Hari n'abavuga ko batabuze ubushobozi bwo kwishyurira ubwisungane mu kwivuza, ariko ko bazitiwe no kuba nta byiciro by'ubudehe bashyizwemo, kandi utanga umusanzu wese bishingira ku cyiciro cy'ubudehe abarizwamo. Ibi ntibibuza abarwaye kujya ku bitaro, ariko ikibazo kibi iyo bamaze kuvurwa bagakira. Ibitaro bibangira gutaha nk'uko batwaganiriye babitubwiye.
Jyewe ukuntu byangendekeye nari nagiye gupaga si Buganda, nabonye ubuzima bw'Ibuganda kubyarirayo, mbona n'ubundi byanjanga byandesha umutwe, ndavuga ndereka nzinaha ngeze ino nzanga bamakwe barabasize mu cyiciro cya mbere bose kubara ko nyine nta kindi bafite. Ubwo rero Gitifu ambwira ati n'ubundi ntago waje mu cyiciro cya kabiri, nta mafaranga ufite yo kwishyura, uzanaja mu cya mbere banyo kuko bari ubwo rero nda ihita imfata gucyo ndarabona icyo cyiciro. Ibitaro byanjye 182,750 kubera ko nabazwe kugeza ubu ndicaye gucyo ndanubwo banyomoraga ukwezi n'igice bigiye gushira.
Hari n'abandi twasanze ku bitaro bya Gisenyi bavuga ko bahamaze iminsi myinshi nyuma yuko bavuwe. Mu majwi yuje ikiniga n'agahinda bavuga ko nta cyizere bafite cyo kubona amafaranga bishyuzwa, dore ko banabeshwaho n'abagira neza babaha ku byo baba bagemuriye ababo barwaye.
Ubwo nuko ibyo Imana izashaka nibyo ndegereje ari uguhera amari ugutaha, imbuwe z'Imana nizo zizakora, nuko bizabishaka niko bizaheza.
Kwa mwangwa naho ngaraga ko naje kureba abana byaga ku byo bagemuye ngaza ngo basaba, nuko nandabibonye umuntu ngawe akayamba ngamagana nabirengaza kugura gakati naba ntamubonye, nuko ngaburara
umujyango mvukamo rwose nago ayo mafaranga ndagubayabona, nuko dukopa ndana make twobona.
Mbe ubwo nabuze kwishyura, ubwo mbuze kwishyura rero ubwo buravuga ndanava muno ndishuye, ubwo rero ntago nari mfite, nuko mbamo ameza abiri gagiye kushira barambyo nzatanga ibihumbi 90 ndavuga ndi sinagakura he nanje ubwande kuva navuga ko ndari nafata kuri 90.
Ubuyobozi bw'ibitaro bya Gisenyi buvuga ko butemerera baba turaje gutaha kuko hari abavuga ko nta bushobozi bafite, kandi ahubwo ari amayeri, bamwe bakanaturuka ibitaro kandi bafite ubushobozi. Bwana Tiziyama Karanga ushinzwe imari mu bitaro bya Gisenyi avuga kuretse kuba hari abatishyura yo bavuriwe, hari n'ibindi bigusha ibitaro mu gihombo.
Aho bafashe rusasa abeshye ko nta mafaranga afite, kumvisha nuko inzoga namubona ariko ubundi hano rumugi yanyweye baramusaka dusanga afite 47,000. Kindi hari kese zibaho umuntu akaza kwivuza arembye cyane, wenda kitaba Imana hano mu bitaro nta mitiwe afite. Izo kese zimaze kuba nyinshi cyane, wa murambo bagahita bamuta mu bitaro yatorotse, urumva yatorotse n'ubundi ntago yaza gutwara umurambo. Ugasanga ibitaro bigiyeho nanone kese yo kugira ngo ute gushyingura wa muntu. Ibyo bihombo biturukaho
nta mibare mbumbi igaragaza ingano y'igihombo bitaro byose bigira buri mwaka, ariko nk'ibitaro bya Gisenyi byonyine bivuga ko mu myaka ibiri ishize byahombye miliyoni zibarirwa muri 90 z'amafaranga y'u Rwanda. Siho honyine ariko kuko minisiteri ifite imibereho myiza y'abaturage mu nshingano ihamya ko ibitaro byinshi biza kuyishyuza amafaranga atari make. Cyakora mu inzego zitandukanye ziracyaganira ku buryo hajyaho ikigega kizajya cyishyurira ababuze ubwishyu. Alivera Mukabaramba ni umunyamabanga wa Leta ushinzwe imibereho myiza y'abaturage muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu.
Tugenda tubona amafakture y'ibitaro by'Indera kubera byaje tunakubwiye babashyira abafite ubumuga bwo mu mutwe bakuye no mu muhanda. Hari ibitaro na Faisali nabyo bijya bizana amafakture nka Kibagabaga, ibyo mu mujyi aba ari menshi cyane na Semashika bafite benshi cyane. Niyo umuntu agenda yigenza muri umuganga birabujijwa ko atamuvura, agomba kumuvura ubundi akazakurikirana, ariko usanga bafite fakture rwose. Natwe tugomba kureba aho ayo mafaranga ava kugira ngo bidahombe.
Icyo kigega muteganya ko kizajya kishyurira abo bantu bananiwe kwishyura, muteganya ko cyazaba cyagiyeho ryari, cyatangiye gukora mu gihe kingana iki?
Turimo gupraninga muri uyu mwaka wa 2018 2019. Ayo mafaranga muri planning agomba kuzarandabone, tugomba kubiteganya kuko twabonye ikibazo kinini.
Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu inafite imibereho myiza y'abaturage mu nshingano, ivuga ko nta muturage ukwiye kujya afungirwa mu bitaro.
Umuraranijo rimwe uyafite mu byukuri ntabwo ashobora kongera kurara ku bitaro. Utafite rero ntabwo ushobora kuyamukuramo ku ngufu ntayafite ntaho wayakura.
Ahubwo ko uturere baturukamo ari two dukwiye kujya tugenzura niba umuturage abasha cyangwa adashobora kwiyishyurira umwenda abereyemo ibitaro. Uwo bigaragaye ko nta bushobozi akarere kakamwishyurira kagasigara kiyishyuriza abafite imitungo, kuko ngo hari ubwo umuturage aho ibitaro imyirondoro itariyo bikaba bitabyorohera kuzagaruza amafaranga byamutanzeho bimuvura. Claude Ganza Munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda kubwa Radio Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. tubibutse ko mu gihe ihiganwa ryo gusiganwa n'amakinga ryitiriwe Pedal for Peace ryatangwe ejo kuwa mbere mu Burundi ribandanya Ijwi rya Amerika riraza gukurikirana inshuro ya kabiri y'uno munsi iryo higanwa ibera hagati ya Bujumbura na Nyanzalac mu ntara ya Makamba. Inshuti mwese mwaduteze amatwi mu biganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri isaha aha niho bigarukiye. Turabashimiye kuba mwaduteze amatwi. Nimutangu rero mu biganiro byacu bikurikira kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.